Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birabandanye. Mwiriwe neza kuri mikoro, muri kumwe nanjye Aloyizi Bigirimana mu biganiro byacu kuri radio Inshuti ya Bose yumvikanira kuri FM 88.3 no ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104.3 i Kigali. Mu Burundi twumvikanira kuri FM 94.9 na FM 95.2. Dusamiranira Washington DC. Ndabaramukije, ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri iyi saha.
Tumbiye siguro tubiha nuko tubona ko ari iterabwoba, kandi tukabona ko ari abantu batanezerwa n'urugero rw'imigambi y'iterambere tuba tugezeho. Kuko abanyagihugu b'iwacu bari bageze ku rugero bose, ubona yuko bahaguruka ibijyanye n'iterambere.
Uyo ni Gilbert Niyonkuru, umusitanteri wa komini Sare, avuga ku igandagurwa ry'umutama w'imyaka 60 wo mu Rushubi. Inkuru cyo kumenya izindi zirimo aha makungu yibutse umunsi wahariwe umwuga wo kumenyesha amakuru ni mukanya. Umutama w'imyaka irenga 60 mu Rushubi ku murwa mukuru wa komine Isare mu ntara ya Bujumbura yararashwe ahita yitaba Imana. Hari hafi igihe cy'isaha imwe ijoro kuri wa kabiri, nk'uko abari kumwe nawe babibwiye Ijwi rya Amerika. Evariste Zikobanyanka niwe yaduteguriye inkuru.
Abanyarushubi ku murwa mukuru wa komini Sare baraye mu ruhagarara, bavuga ko bataheruka bibaza ko abitwaje ibigwanisho babateye. Ni nyuma y'amasasu yumvikanye ku mugoroba w'ijoro kuri uyu wa gatatu mu Bunyumweru. Amasasu yahitanye Jiriberi Ndayisaba, umutamarizi imyaka 60, nk'uko bivugwa na musitanteri wa komini Sare Gilbert Niyonkuru.
Ejo hari igihe cy'isaha imwe zibaye iminota 10 mu kabare k'uwitwa Rukebesha, aho hari hicaye abantu babiri bariko baranywa inzoga bariko binywera agacupa. Abandi banyagihugu bose bariko baranezerwa ata ngorane bafise, hakahaza inkozi y'ikibi abashyira amahoro n'iterambere. Bazananye inyuma bashika barasa umwe muri abo babiri bari bicaye mu kabari.
Ababa ku murwa mukuru wa komini Sare biyamiriza ubwo bwicanyi ku bantu bariko bivuna akanyota, biboneka ko buba bwateguwe. Jeune Ndereyimana ni umwe mu bavuka komini.
Ubwo bwicanyi tubona nabi cyane, kuko ni ibintu usanga biza bitumbereye umuntu kanaka umenga ni ibintu biteguye bashikirako barasa, hama ntihagire n'igikurikwe. Bwe tumuraba yari umuntu bwa mbere yarakoze muri komine igihe kitari gito, avuye muri komine aca yungururiza mu bintu bijyanye n'amatonoro y'ikawa. Nta bintu by'imigambwe yarimwo, nta byo twanamubonamo. Yari umuntu w'umutama, yagira neza n'abantu, nta n'ibya politike, nta n'ibyo wamubonamo, nta n'ifura ari mugambo cyangwa inkofero yakwigira yambara.
Abanyarushubi bavuga ko insiguro y'ubwo bwicanyi igoye gutanga, ariko umusitanteri wa komini Sare avuga ko ari iterabwoba.
Tubwiye insiguro tubiha nuko tubona ko ari iterabwoba, kandi tukabona ko ari abantu batanezerwa n'urugero rw'imigambi y'iterambere tuba tugezeho. Kuko abanyagihugu b'iwacu bari bageze ku rugero bose, ubona yuko bahaguruka ibijyanye n'iterambere. Tube tubona yuko ari abasi b'amahoro, ari abasi b'iterambere, ari abadashaka yuko umurwa mukuru w'intara ya Bujumbura na komine yacu yahisaye tubona yadutera tuje imbere.
Abanyarushubi bibaza icatumye uwo mutama agandagurirwa aho yariko yivuna akanyota. Jeune Ndereyimana asaba abagize ingendo ubwicanyi kubihagarika.
Abanyarushubi twebwe twaribabariye tumaze igihe kirekire mu bihe bibi, twariho turisanasana turondera ibyo tubeshaho n'ibyobeshaho imiryango n'ibikorwa by'iterambere. Icyo dusaba ni uko abo bantu bagira ibyo boreka tukiberaho mu budasa bwacu, umwe wese akirondera tumubeshaho n'utubeshaho umuryango mugabo ibintu by'ubwicanyi. Twebwe nta cyo dukeneye, nta cyo dushaka, nta cyo twifuza,
haba mu muryango wabuze no mu babanyi. Nta kindi basaba atari amatohoza yihuta kuri urwo rupfu. Batera kamo inzego z'umutekano n'intwaro gukingira abanyagihugu. Musitanteri wa komini Sare Gilbert Niyonkuru atanga inyishu kuri iyo myitwarariko yabarongoye.
Icyo turiko turakora ni uko tuguma duhimiriza bene gihugu mu bijanye n'amakomite y'umutekano ahurikiyemwo bose. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri, ica tubandanya irya nyabune, tubandanye dukorana neza n'abajejwe intwaro, abanyagihugu, abajejwe umutekano n'abajejwe ubutungano.
Igitero nk'ico mu kabare caheruka ngaho mu Rushubi mu ijoro ry'igenekerezo rya 43 ukwezi k'umunani muri 2015. Ico gihe hasize ubuzima wahoze ari musitanteri wa komini Sare Ponciano Barutwa nayo. Gushika ubu ntabwo uramenya icatumye uwo munywanyi w'umushingamateka agatorwa asa yicwa. Ni mu gihe inyamiramabi zari zamenyesheje ko amatohoza atanguye kugira hamenyekane ibijanye n'urupfu rw'uwo mugabo abo bari basangiye urugamba rugamba rwa politike bavuga ko yazize ivyumviro vyo vya politike ibujumbura Evariste nziko banyanka ijwi rya Amerika
arakoze Evariste dusimbire mu Rwanda Rwanda gwifadikanije namakungu kwibuka umunsi impuzo makungu wahariwe ubwigenge bwo gutangaza amakuru uyu munsi ubaye muri ico gihugu abanyamakuru bavuga ko naho batagifatwa n'igipolisi ngo bafungwe ubukene buri mu bitangaza makuru bukiri isoko yo kubura ubwigenge inkuru twayiteguriwe na mugenzi wacu Asumta Kaboyi Kigali mu Rwanda
Habere leta yateguye ibyo kwizihiza uyu munsi w'ubwisanzure bw'itangazamakuru abanyamakuru bwabo nibo bishyireho gahunda bahuriza mu busabane abanyamakuru banyuranye bavuganye n'ijwi rya Amerika bagaragaje ko muri ibi bihe batagihutazwa n'inzego zishinzwe umutekano ngo babafatire ibinyamakuru byabo ariko kandi bataragiye ubwisanzure mu mibereho yabo uyu ni Kazimiri Kayumba na Obedi Ndahayo
byaba byiza kurushaho leta nabyo ishyizemo intege ishyiremo intege mu rwego mu gihe ikeneye itangazamakuru ariko mu gihe itangazamakuru rikeneye leta ubona ko leta igenda bigoro intege
hari ntambwira iminatero ariko biracyari ku rugero ruri hasi cyane hari ubwisanzure abanyamakuru bakeneye bwo kubasha kugera ku makuru Nukuvuga ngo leta y'u Rwanda twifuza ko yashyira imbaraga cyane mu guha ubushobozi bitangazamakuru byigenga nibifate nk'aho ari abantu bashobora kuba bayirwanya nubwo ndetse bari abantu ngo bisanzure ariko wababimye ubushobozi abanyamakuru ni bo bantu bakennye mu Rwanda umunyamakuru yo kuba ari umuntu usigaye anyuraho nuwagiye kwaka makuru ya murebe uko asa gusa akagira isoni zo kuganira na
ubwisanzure none wakwisanzura ukora ariko mu by'ukuri ubu ngubu imikorere yacu iracumbagira cyane urebye ibinyamakuru byandika bigiye gupfa byose ariko ubu turisanzura bidasohoka igihe wisanzura udasohoka igihe wasohokaga utisanzura
wabigereranya gute ibi ni ibihe
uko bihuriza hamwe n'ababihuza ntufungwa ariko nturye cyagiye warafungwaga ugapfa kurya nabwo nubwo bitari cyane ariko wapfaga kurya
hari abandi banyamakuru bemeza ko nta wigeze abambura ubwisanzure bwabo ariko bakemeza ko abanyamakuru benshi bo mu Rwanda ko hari ibyo batinya bagahitamo kwiheza ku bintu bimwe na bimwe uyu ni Nshimiyimana Sam Godi umwe mu banyamakuru bamaze igihe kinini mu itangazamakuru ryo mu Rwanda
amaprogramu menshi nkunze kumva ku maradiyo ni imikino cyane football na amasengesho Nkumva ko akunze imikino rwose babona itangazamakuru risesuye. Wenda ubwo amatoraje bazahubwisanzure abakandida b'amashyaka ariko n'ubu ngubu byakagombye kuba bivugwa ese ko batabaza impamvu abakandida b'amashyaka tutabamenya abantu batiyamamaza nta gukora wene izo analize ahubwo ko nta ubuza ari uko batabitekereza.
Mu rwego rw'amategeko abantu banyuranye bemeza ko hagiye aho amategeko meza agenga itangazamakuru hari n'abasanga ubwiyongere bw'ibitangazamakuru ari indi ntambwe yatewe n'itangazamakuru ryo mu Rwanda bwana Barore Cleophas uhagarariye urwego rw'abanyamakuru bigenzura nawe yemeza ko ubukene busigaye mu bitangazamakuru ari intandaro y'ubwisanzure buke ku bitangazamakuru bimwe na bimwe.
Umunyamakuru udahemba azakoresha abari kuri risque zo kuba yabikoresho cy'umurusha amikoro cy'umurusha amafaranga akaba yamukoresha ashobora kumukoresha mu buryo akaba yatangaza inkuru itariyo ibyo ngibyo ni risque niyo mpamvu tuvuga tuti itangaza amakuru ko bidafite amikoro ishobora kuba ari imwe mu mbogamizi zatuma zimwe mu nkuru tutazibona zidatarwa cyangwa n'izitawe zigatarwa nabi ikibazo rero
ikegeranyo giherutse gushyirwa ahagaragara n'umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka ishyira u Rwanda ku mwanya wa 159 ku buryo ibihugu byubahiriza ubwisanzure bw'itangazamakuru mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba Tanzania ku mwanya wa hafi umwanya wa 43 mu kubahiriza ubwisanzure bw'abanyamakuru Kenya ku mwanya wa 195 Uganda ku mwanya wa 112 u Rwanda n'u Burundi bikurikirana ku mwanya wa 159 n'ijana 160 kuri bo rero Cleophas umuyobozi w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura avuga ko atemeranya n'abakora ibi byegeranye
iyi freedom nayo uburyo abantu bayidefinisa nabyo bishobora kuba zimwe mu mpamvu akavuga bati mu Rwanda ubwo ntatangazamakuru ryatukanye ubwo ntatangazamakuru ryandagaje ubwo ntatangazamakuru kuvuga ibitagenda kubivuga mu kinyabupfura bakavuga bati mukabije kwitonda ibyo bikaba byatuma yenda babaha amanota makeya ikigaragara kintambwira hari gusa ibyegeranyo nabyo kaza bitanga indi sura
maze kugira radio 34 televiziyo 12 n'ibinyamakuru byinshi bikorera kuri murandasi Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Tukiri kuri iyo nkuru nyene Burundi bwifadikanije n'amakungu guhimbaza uyu munsi wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru kuri uyu munsi wa gatatu. Umukuru w'urwego rujejwe gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi sense asigura ko uyu munsi ushitse imigenderanire hagati y'urwo rwego n'amesha amakuru yifashe neza. Inkuru tuyibaze mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Icivugo c'umunsi wahari ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi uyu mwaka kigira giti ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ugukingira umutekano w'amenyesha amakuru n'uruhago rw'ibinyamakuru mu mibano. Mucegeranyo urwego sense rucungera ingene ibinyamakuru bikora rwatanze rwerekanye ko ibicibirenga 60% by'amakuru atangwa ariyo ku mugwa mukuru Bujumbura. Bamwe mu bakuru b'ibinyamakuru bemeza kwizo biterwa n'uburyo buke butabemerera kuja mu ntara hagati uko bavyifuza hakiyongera ko ibura ry'amaradiyo yaturiwe mu mwaka w'2015 abiri kuri atanu yari yaturiwe yaruguruwe haraheze umwaka ariko naho yasubiye gukora mikorosi kirenga. Joseph Nsabiyabandi arongora uruganda rwo kumenyesha amakuru muri iyo radiyo.
Mbega twokora gute vyoroshe? Biragoye kuvuga yuko naho haheze umwaka wose twuguruye yuko twokora vyoroshe imbere yuko igihugu cinjira mu njyane za politike. Uburyo twakoresha twakorana n'amashirahamwe yigenga, muri ayo mashirahamwe yigenga amenshi leta yarayugaye, twasigaranye n'ishirahamwe rimwe gusa. Murabizi rero igikorwa cyose gikorwa n'amafaranga. No kubwira yuko twuguruye twamaze nk'amezi atatu tudakora kugashahara.
Nsabiyabandi nabona kubwigenge bwo kumenyesha amakuru bwasubiye inyuma.
Imbere y'uko amaradiyo asambugwa, ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bwari bugeze ku rwego rwo hejuru. Amaradiyo arasambuwe, abamenyesha amakuru barahunga, hariho n'uwapfiriye mu ngagara muravyibuka, hariho uno munsi n'uwo tutazi irengero ryiwe Jean Bigirimana. Rero ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bwasubiye hasi cyane.
Ukutoroheza amenyesha makuru n'urwego sense rwamaze kubibona. Gabriel Bihumugani icegera cy'umukuru wa sense.
Turavye mu myaka yahera abamenyesha makuru kenshi na kenshi na cyane dufashe mu 2015 abamenyesha makuru barashobora kugenda bakarondera inkuru uko bisanzwe, ariko kenshi na kenshi barafatwa bakwaka ibikoresho. Ibyo nabyo bikaba kwaruguho nyanga ingingo y'11 yibwirizwa rigenga mu gahugu kumenyesha amakuru. Tukaza tubona rero yuko ibyo byose n'ababikora babikora kutamenya. Abamenyesha amakuru bamwe bamwe nukuri harahe abatigenjeje neza mu 2015, ariko mu 2016 urwego sense rwaragerageje kubegera cyane tukazarura hanura.
Iruhande y'uguhanura ikigo cy'amenyesha amakuru mu Burundi Maison de la Presse kirafite ibyo gisaba sense. Denise Mugugu umukuru w'ico kigo.
Ugasanga umenyesha amakuru agiye ku rubuga baramubujije gukora cyane barafashe ibikoresho byiwe, urabona hari n'abahasize ubuzima. Ibyo byose bituma ubwo bwigenge busubira inyuma. Nibaza ko leta icyo yodufasha kumvisha inzego zigikorera.
Kugira ubwo burenganzira umenyesha amakuru ntabwakwe, urwego sense rwariyumvira inama rukokoma. Intumbero yayo tubibwirwa na Bihumugani.
Kugira ngo umumwe wese mvya jejwe tufate kubarongoye igipolisi, kubarongoye ubutungane, kubaserukira intwaro ndetse n'abanyagihugu bonyene bamenye ibyo bateze gukora, bamenye inyifato bateze kugira mu gihe umumenyesha makuru agiye kurondera makuru ageze ku rubuga.
Umunsi mpuzamakungu wahari ubwigenge bwo kumenyesha makuru ushitse mu gihe ishyirahamwe ry'amenyesha makuru batagira imbibe ya RSF riherutse gushyira u Burundi mu bihugu 20 bya nyuma ku isi bitabwubahiriza. Ku bihugu 180 ya RSF ryagizemo amatohoza, u Burundi bugira ubw'160. Abamenyesha amakuru barenga 100 barahunze igihugu kuva mu mwaka w'2015 habaye kugerageza guhirika ubutegetsi. Umwe yicanywe n'umuryango wiwe wose mu gihundu atabuze irengero ryiwe. Mu bahunze harimo bake bakurikiranwa n'ubutungane bagizwe gukorana n'abashatse gutembagaza inzego. Eloge Willy Kaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Shuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi rya Amerika ubu naho n'umwanya w'ikiganiro Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza.
Jerome Nyunzima ndabaramutse nongeye ndabayikaze mu kiyago cha politike mwikundira. Muri kano kanya tukaba tugiye kurabira hamwe ihindugwa yibwirizwa shingiro nimba bo bari umugambi ubereye gushikwa mu ngiro muri kino gihe. Abatumire batatu baza kubishyirya nino baganira na mugenzi wacu Nunu Greliana.
Umwe ni Honorable Jean Dodie Mutabazi umukuru w'umugambwe Eradebu. Jean Dodie ndabaramutse ndanabifurize kaze mu kiganiro.
Na jewe Nunu ndabaramukije nongeye kandi nkaramutsa abariko baratwumviriza.
Ubundi turi kumwe ni Honorable Feneas Ningaba umuvugizi w'umugambwe Frodebu na mwebwe Feneas ndabaramutse ndanabifurize kaze mu kiganiro.
Amahoro neza turabashimiye kwa mwadutumiye. Kandi twaramukije n'abarundi bose bari kubatwumviriza.
Turi kumwe kandi na Faustin Ndikumana umukuru w'ishirahamwe giyemeje guhimiriza abarundi gucugwevu no guhindura ingendo parsem namwe bwe Faustin ikaze ndanabaramutse mu kiganiro.
Yego murakoze kubona mwadutumiye.
Ubundi twari twipfuje kuba turi kumwe n'intumwa ya CNDD-FDD ku munota wa nyuma bakaba batubwiye ko adashobora kuza mu kiganiro. Nongere rero kwipfuriza ikaze mwebwe mwese muri ko muradukurikira. Hari umugambi rero wo guhindura ibwirizwa shingiro wamaze gutangazwa na leta. Uwo mugambi ga Jean Dodie Mutabazi nk'abari mu mugambi wa Radebu mwawakiriye gute?
Jewe umugambi w'Intadebu kigoradebu uwo mugambi twarawumvise kandi uwo mugambi suwubu mugabo twebwe mu mugambi w'Intadebu kigoradebu no mu migambo ducuditse turazi neza yuko hariho ibintu bibiri byotuma ibwiriza shingiro rihinduka. Icya mbere nicyo bashobora kwita nko mu gifaransa contexte sociopolitique no kuvuga ibihe. Twibutse ibwiriza shingiro iyo ryavuye mu masezerano ya Arusha mu biganiro haraheze igihe haraheze imyaka irenga 15 dushizeho umukono ku masezerano ya Arusha twasezeranye ko ayo masezerano aza kubyara ibwiriza shingiro bijanye na nayo. Turabona yuko ibihe byahindutse n'ingingo jitari nke turabona yuko ari ingingo zavutse muri ayo masezerano ubudisa nitataye igihe. Ama icya kabiri iki gihugu ciwacu nacyo nyene ubu kiriko kirinjira novuga mu bindi bihe bya politike nko muri aka karere hariho ibintu kugira ngo tumere nk'abajyanye n'ibihugu turi kumwe bimwe mu by'aka karere. Ubu turi mu burere bwinshi turi muri East African Community no kuvuga muri ibi bihugu by'Iburasirazuba tukaba turiko turabona yuko turiko turatera tuja mu yandi mashyirahamwe nka za Sadeke n'ahandi. Turabona yuko ibwiriza shingiro ritegerezwa kutigenga gusa ibintu by'abarundi mugabo rikigenga n'ayandi makominote no kuvuga n'ayandi mashyirahamwe y'ibihugu biri hamwe. Hama rero hariho ayandi izindi ngingo tubona yuko zonyine uziravye zotuma yuko iki gihugu cy'u Burundi cyotunganywa neza kubyerekeye ubutunzi. Murabona ko dufise inzego nyinshi ubundi ushaka kubona umengo zisa n'iziremereye zaje zitumbera gusa kugabura ubutegetsi cyane cyane hagati y'amoko abiri mugabo ukabona yuko umuntu aravye ashize imbere inyungu z'igihugu yoheza akatigabanya. Hanyuma ni cyanyuma hariho nk'ingingo zimwe zimwe ubona yuko uyu munsi zisa n'iziriko ziradutera ingorane kubera zanditswe nabi. N'akarorero ni nk'iyi ngingo yerekeye ibiringo byo mukuru w'igihugu urabo uca wumva yuko bikenewe
neza neza mu ngingo zo hindurwa mu ipfuzo
turabiza
ikibazo nico nyene honorable Phineas leta rero yaramaze gutangaza ihindurwa gibwirizo shingiro mwibwirirwa nk'abari mu mugambwe Frodebu ivyo mwavyakiriye gute
twebwe mugambwe sawanya Frodebu tumaze kumva iryo tangazo twakubiswe n'inkuba ni kuva ko bitatunegereje kuko hari himvo nyinshi zerekana neza ko ihindurwa gibwirizo shingiro muri bino bihe atari byo ubwa mbere ho ibwirizwa nshingiro ryavuye kure ryabonetse bigoranye ryabonetse rukabarundi bicaye hamwe bibya baragira amasezerano ayo masezerano abyara ibwirizwa nshingiro rero guca uyu munsi ayo masezerano yari yatumye haza agahengo abantu barabana neza abantu igihugu kibone cyashobora kwizerwa ushatse guhindura igice kimwe mu bice ni igice kimwe ku bice bindi bigize amasezerano byiza icyari kubanza kuba imbere bari kubanza gusuzuma bakevariwa neza mbega amasezerano yarusha ameze gute hama bakazoza guhindura ubwiza nshingi bamaze kuvariwa iryo rikuru
umugabo uguhindurwa ryo hindurwa kubwanyu ntiharagera
ibwirizwa shingiro amategeko yama yahindutse mugabo mu guhindura itegeko kwanza kuraba mbega hari ndunguka
ariko birakenewe
ariko muri iki gihe turimo ndako ndakwereka ko ubu ntibikenewe ariko muri kazoza ibwirizwa ryama ryahindutse kuko itegeko bavuga ko ri dinamike ikindi naco urabye icuka cha politike kiri mu gihugu ukaraba ibyo ni ibintu bimeze imigambwe ntabwo ijya ku rubuga ishobore kwegera abanywanyi bayo imigambwe iriko irasambukwa bagira ubunywenywe uyu munsi uri kuraraba hariho n'abarongoye imigambwe bataye igihugu baromoka urumva rero uvuze ngo gishaka guhindura ibwirizwa nshingiro kandi iyo migambwe yateza kubwira abanywanyi bayo ati nimutore kuko mu gihe bo bizana kuko ubwo n'uburenganzira bwabo mugabo ubwo bwo kujya ku rubuga ntabwo bafise uvuba rero icyo byerekana ko ari uburyo abantu bashyizeho ngo bakumire abandi bazobigire bonyine ibyo ntibishoboka ikindi naco hari impunzi hari abantu bahunze batari bake bari mu 300 kandi abantu mu guhunga benshi bahunze ariko bavuga ati ibwirizwa nshingiro n'amasezerano yarusha byubahirizwe uhenga atari ho bari ucuvuga ngo uhindure kwari kubikiza rero ibyo nabyo ni intambamyi twe tubona ko byo tuba ibwirizwa nshingiro idahinduka uyu munsi
urumva gusa ugira uti ntirihinduka uyu munsi ati mugaba birakenewe mugaba ntihari bwagiye
yego aho turi kumwe urabye abantu bafasha abanyagihugu kugira ngo ibintu bimwe barabire igisho cy'abanyagihugu societe civile uyu munsi urabona ko umenye societe civile hari hizo izirimo kwa leta nizo bashaka kugira ngo arizo ziza ziravuga ibyo bintu uwavuze ibintu cumi ngo ntibamwumva neza mbere hariho n'abataye baromoka abo nabo bafasha abanyagihugu mu bintu bimwe kugira ngo bashobore abanyagihugu gutowe cyangwa gukora ibintu biyumvire cyangwa bafise inkuru z'imvaho aho urumva naho ni ikibazo mbere na zimwe barari nazifuse urumva rero umuhengo n'ibintu byateguwe kugira ngo ibyo bwizwa nshingiro nibabishyiraho bazoronka uburyo babigira atacamira ikindi naco amaradiyo izo ni inkingi za demokarasi yaraturiwe yarasambuwe abanyamakuru barangaye baromotse none ko icyo kintu cyo cyafashe abanyagihugu ngo bumve babaha umuco none uyu munsi bitariho utuvuga ngo uze guhindura ibwirizwa nshingiro raba impanuro zihambaye ziriko ziratangwa nasiyo zini ni gara dore ko rudarusha kandi ko rudarusha ntibabyaye constitution iri kubwira ati nimureke banza mureke ibyo bibwirizwa nshingiro ni mubireke kubihindura izo ni impanuro ziriko ziratangwa n'abantu benshi raba ishyiramo igihugu bya Burayi ariko rero hano bati ibyo bintu bireke Amerika idakaravuga ati ibyo bintu bireke ubu mbe duhiwe duhishije n'umuhuza mukapa yavuze ati ibwirizwa nshingiro banza mureke ntiharagira ibyo byose ni ibintu byerekana ko hariho abantu benshi ariko baratanga impanuro bavuga ati ibyo bintu bizotuma haza kajagari bizotuma haza ingwane mu gihugu mu gihe rero ibi byose ndondaguye bituba byubahirijwe uca usanga ubumwe bw'abarundi butosekaye gusubiza hamwe kubuze demokarasi ipfuye
hari ingingo y'amajyana 199 mu gihuza nshingiro ivuga ko ikintu cyose cyoza gitosekaza ubumwe bw'abarundi kigatosekaza ugushira hamwe kugeza gusubiza hamwe twa demokrasi icyo kintu n'icyo tumigwiza nshingiro ishobora gusubirwamo uva ibi byose biri kubitosekaza ibyo n'ibyerekana ko ibwizwa nshingiro itosekaza mu gihe bari subiramo bazoba barenze iyi ngingo kandi ingingo ikomeye cyane ituma ibintu bishobora gusubira itoto
ikibazo nico nyine namwe rero mwakiriye gute uwo mugambi uwo guhindura ibwirizwa shingiro nk'abari mu mashyira hamwe adaharanira ibyicaro bya politiki
ubwa mbere hoho twebwe turi mu mashyira hamwe adaharanira bya politiki turafite ngene tubibona kuko tubivuga tuse ariko turaharanira inyungu cyane cyane kuko iyo ivyo amabwirizwa shingiro bigira bihinduka cyangwa ariko barabitegura abanye politiki kenshi barakunda kurabi ngini wabishiranga imitego canke wabishiranga amartika abaha inyungu zimwe zimwe twebwe natwe tukaratuti inyungu y'igihugu muri rusangi ibihagaze kwinda kurondogora umuntu asubira amavuga ati bwizwa shingiro ryavuye masezerano y'Arusha ibyo nta wirirwa kurira bisubiramo aba bari ngaha barabizi na mushinga naye mutabazi nibaza yuko ico gihe mu mugambwe wiwe bari mu baja kunegosia ayo masezerano y'Arusha kandi kuyarabirimo baraza kamaro kayo na cyane cyane yuko igihe bayarusha bari baravuze bati ingorane z'u Burundi baravuga ati naho bavuga ngo zifatira ku moko barasanze zavuye ku ngorane za politiki na cyane cyane ku ntwaro ibere ndibuka bavuga bati barabonye neza buryo yuko intwaro mbi ariyo iza n'ubwicanyi mu gihugu kubwo katari bwo bubi ni intwaro mbi akabwika abantu baja ku butegetsi bakagunga abandi bakagira iki bakaza kubishyira mu byamo ugatusanga rero bibaye urudubi mu gihugu ntibavunjyanariza zabaye mu gihugu hanyuma rero hacara protocole mu masezerano y'Arusha ivuga cyane ibyo intwaro ibereye n'ingene byogene ubutegetsi n'ingene byogenda byogaba vya birinyeri zari zarasumije nk'abarundi inyuma hanyuma baravuga ati ibi rero bibaye mu protocole baravyumvise baravyemeje mugabo kugira bavuga ati kugira biro nk'inguvu zo kuja mu ngiro rero biragute reka tubishire mu ibyirizwa shingiro kuko ibyirizwa shingiro nibyo biza gukurikizwa mu gihugu baca bihe inguvu gutyo masari narusha mu bindi nayo arabanda yajamwo mu guhagarika intambara n'ibindi ndetse n'abarabanda yaja mu miroko ujya mu gwo kuno kurikurira wo kurikurirana wose rumasezerano y'Arusha hanyuma rero iyo bwirizwa shingiro rivutse ryafatira kuri ivyo rero hanyuma hakaba harimo nizo article nyine zavuga ziti iyo Fenias avuga ati yamenjana 1990 ivuga ati nihagira ikintu cibwiza hingiro gihinduka mu gihe kije gusubiza inyuma ibyo bintu by'umwe gabarundi intwaro rusangi gushira hamwe ko izo sosa ni ibintu byinshi bavuga kugira ntibihave bisubira inyuma baravye ingene twarusha uko umuntu yibutse nyane igihe gushaye cyaraciye ngo aravuga ati ntagira umwaza gutirigana ngo abisubize inyuma cyenta bicaka ikindi rese tuka tuti rero context ihari imeze gutu context nibi ngiye avuga ati context nuko uburundi bwari buhitiye kandi bukiri mu bintu bitwa kwita ijyane za politique
icyo ni gice cya mbere cy'ikiganiro cerekeye ihinyanyugwa y'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi igice cya kabiri mu ndwiza ndagushimire Nunugereliane shimye nabo batumire mwari kumwe Jerome Niyonzima nkengurukiye kandi nabo bose bari baduteze yombi
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu aherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Radio Ijwi ry'Amerika aha niho turangirije ibiganiro byo kuri uyu mwanya mwari kumwe na Louise Bigirimana kuri micro Facile niwe yadufashije gushyira hamwe gutorokanya ibi biganiro ibindi biganiro n'igihe cy'isaha imwe n'igice mu masaha mu Rwanda n'u Burundi mugire umugoroba mwiza.